Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze mu biganiro byacu. Impunzi z'Abarundi ba mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania nyuma y'amezi atanu bongeye gusabwa kurara irondo.
Tujyanye gute na katata na kimwe tuba dufise dushobora kuba twarwanyije kandi ababitubwira bose bazafise amagrenade n'ibindi.
Jewe n'ubu ndicyakirwanya rwose kubera nabo duhiga boheranye na kwirondo. Abaza kudutera baza bafise ibigwanisho inkoho amagrenade. Wowe nawe ubwiye agatwe gusa n'ubuhiri.
Abo ni bamwe muri zo mpunzi zo mu nkambi ya Mutenderi batavuga rumwe n'ababategeka kwirindira umutekano. Iyo ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko tubagezaho izo nkuru twabateguriye, tubanze twumve amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana.
Turayahera mu yavugwa aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hello America. Hello. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States.
Uyu ni President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington hari ejo ku munsi wa kane aho Abanyamerika bahimbaza intahe yo kwikukira nyuma y'imyaka 243 biganzuye abakoloni b'Abongereza. Trump yasiguye kahise ka Amerika nk'ihanga rikomeye ry'abantu bitanze bataravye ibyo bashikira baraharanira ico bazi kwa rukuri. Ibyo birori byaranzwe n'ikarashishi z'indege z'intambara hamwe n'ibiduga bya gisirikare bitari bwigere biba muri uwo munsi mukuru. Aho integuro yabyo ishobora no kuba yatwaye amamiliyoni y'amadolari. Mu gihe abandi ba perezida bamutanguriye bahitamo kuguma ku birimba bakaraba Abanyamerika bariko bahimbariza uwo munsi mukuru kwabo, Trump we yahisemo kwifatira mu minwe ibyo birori. Hari ubwoba ko Trump yari guhindura uyo munsi wo kwikukira imyiyamamazo yiwe ya politike mu kuvuga ibyo amaze kurangurira Abanyamerika nka perezida, ariko nta jambo rya politike yacishijemo haba iby'amatora yo mu mwaka uza canke abakandida b'abademokrate batifuza ko azobandanya gutwara. Perezida Trump yaririnze kuvuga icyo canishamwo Abanyamerika. Yarashimye ibisata byose by'igisirikare cya Amerika kandi asaba Abanyamerika bakiri bato guhurumbira umwuga wa gisirikare. Ibyo birori byari byitabwe n'umutambukanyi wa Perezida Melania Trump, icegera cya Perezida Mike Pence hamwe n'umutambukanyi wiwe ndetse n'abategetsi ba gisirikare batari bake. Tukivuga kuri Amerika, nyamugigima ya magnitude yo ku rwego 6.4 yarateye ubumanuko bwa Leta ya California ejo ku munsi wa kane mu gitondo, aho inzu zitari nke zahiye n'abakomeretse bidashemeye mu gisagara cya Ridgecrest. Ni ku birometero 180 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Los Angeles. Ibihumbi by'Abanyamerika byasizwe ata matara inyuma y'iyo nyamugigima yatanguye igihe cy'isaha 4 n'igice z'agatondo mu masaha yo muri ako karere. Nta muntu n'umwe hasize ubuzima. Ibaye nyamugigima ikomeye iteye mu manuko bwa California mu myaka 20. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaragendeye ejo ku munsi wa kane Ubutaliyano ku nshuro ya mbere mu myaka 4 ku butumire bw'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Yari yagendeye Moscow mu kwezi kw'icumi. Perezida Putin yabanje kubonana na Papa Francisco i Vatican. Itangazo ryasowe inyuma yo kuganira na Papa yavuze ko ibiganiro byabo byashimikiye ku bibera muri Siriya, Ukraine hamwe na Venezuela. Perezida Putin yarabonanye kandi na Perezida w'Ubutaliyano Sergio Mattarella, aho amakuru avuga ko imigenderanire hagati y'ibihugu y'Uburusiya n'Ubutaliyano yifashe neza biri mu byo abo bategetsi baganiriye, naho hari ukudahuza ku kibazo cya Ukraine. Igipolisi mu karere k'Ubwongereza ka Gibraltar cyarafashe ubwato bwa Iran bukekwa kuba bwari butwaye peteroli muri Siriya, ukaba ngo ari uguca kubiri kubihano by'umuryango umwe bwa Buraya. Nubwa mbere igihugu cya Buraya gifashe iyo ngingo yubahiriza ibyo bihano. Abategetsi ba Gibraltar bafashijwe n'abasirikare b'Ubwongereza barwanira mu mazi bafashe ubwo bwato mu gucaga ubwo ku munsi wa kane mu mazi ya Mediterane Ubwongereza na Espagne byiyitirira.
Arakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru. Murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze mwese hano muri studio 18 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Radio Ijwi ry'Amerika muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 ku mugoroba, na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi no gukurikira ibiganiro munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika kiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abaturiye uruganda rwa Simerwa rukora sima baratakambira inzego z'ubutegetsi bazisaba kubakiza ikibazo kivumbi rivanze na sima ribatera indwara rikanahumanya imyaka bahinga cyane cyane imboga. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yarabasuye maze adutegurira inkuru.
Urebye no kumaze yonyine yose arahindanye nicyo gisima kiriho gusa. Iyo umesha umwenda ukibumesa ukanya usanga buhindanye kuri iyo sima. Wahumeka ukumva niyo uri guhumeka.
Aha hari huranye. Ni uruzi ko mabatasa. Abatasa sura ruzi aya ne mabate.
Ni bamwe mu batuye mu ngo zibarirwa hagati ya 40 na 50 mu mirenge ya Gitambi na Muganza zose zituranye n'uruganda rwa Simerwa mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi. Baragaragaza ingorane baterwa n'urwo ruganda.
Dusanga isima yakwiragiye ku mboga twahinze. Ubwo rero kuzisoroma bigasaba kuzoza inshuro nyinshi cyane kugira ngo tubone ukuntu tuziteka.
Sirari y'Imana ubu ngubu ahangaha ni sombe n'ukuryoza nka gatanu kugira ngo rive hosimba bikadutokoza bikatujya mu maso.
Ni kibazo abaturage bavuga ko kimaze imyaka irenga 5 kuva Simerwa yavugura uruganda rwayo. Bari bijejwe ko urwo ruganda rushya ruzaba rufite uburyo bwo gufata iyo sima itumuka ikajya munsi y'ubutaka, ariko ibyo ntibyakorwa. Hagataho ingaruka zo ni nyinshi ku isonga indwara zo mu myanya y'ubuhumekero ziterwa no guhumeka iryo vumbi.
Ubu turarwaza abana, uyu mwana amaze iminsi arwaye yanze gukira arakomeza arazogobera agahinda umuriro agakorora. Nguko ukuntu bimeze byaha muri uru ruganda mana ruratwisha. Ariko
n'abantu benshi bararwara bakarwara inkorora. Ingaruka rero z'iyo sima ni indwara ikomeye cyane, mbese indwara ziba mu nyama z'ubuhumekero.
Ntiwamara ukwezi utagiye kwa muganga wumva ufite ikibazo cyo mu gatuza, nk'ubu iryasaze rero n'iry'izuba ryaje noneho birarenze.
Aba baturage bavuga ko hari inama zijya zibahuza n'ubuyobozi bwa Simerwa, nyamara kuhangaye kugaragaza ibibazo baterwa n'urwo ruganda afatwa nk'umwanzi.
Iyo tushitsemo tukakibaza bahita bakora nk'umwanzi. Ndategeka ko njye ntazongera gusubirayo. Bakore nshitseho nk'ababaza abati nyaboneka nacyo ajeje mu nama duze na Simerwa. Ahubwo yatumva ko njye ndi umwanzi wa Simerwa. Ubu sinakeshya ngo njye kuba ngo njye gusaba igikazi akazi rekareka ngo ndi ngo muzire muri Simerwa.
Nuko twebwe tuvuga tukabona naho tuvugira twanabwira abayobozi. Tukibwira ngo abayobozi bonda baragira ikintu badufasha, nta kintu badufasha.
Abariko bagasaba uruganda gufata iryo vumbi ryarwo byananirana rukabimuraho bakajya gutura handi.
Nkuko babitubwiye babitwizeza ngo bararufunitse. Niba rufunike isima yo gutumukira abaturage, ikindi kandi niba byanashoboka twebwe abaturiye uruganda batwimura.
Nimba gufata iryo vumbi bibananiye bakona ko hari ingaruka byatera Rwanda rwabo, nibimura abaturage bafashe umuntu yatura ashaka yatandukana n'iryo vumbi.
Kiretse ari nk'ubushobozi dufite tukava hano agasigara nyine arahasemerwa.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uruganda rwa Simerwa kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundiye kuko ubwo twageraga ku cyicaro cyarwo twabwiwe ko umuyobozi mukuru warwo ari we wenyine ushobora kugira icyo akivugaho akaba ari nta uhari. Ahagana isaa 8 n'igice z'igicamunsi tumuhamagaye kuri telefone ngendanwa yatubwiye ko ahuze twakoresha serivisi y'ubutumwa bugufi SMS tubigenza uko, nyamara nabwo ntiyabusubiza. Hagati aho Bwana Kayumba Ephraim uyobora karere ka Rusizi we ku murongo wa telefone yaduhakaniye ko ikibazo cy'iryo vumba atari ikibazo gihoraho ku cyari cyabayeho mbere uruganda rwari rwagikemuye.
Ari ikibazo gihoraho uruganda rwaza kuba rwaranafunzwe kuko buri yarema buri gihe cyose barasura kugira ngo barebe ko uruganda ruri gukora mu buryo rutangiza ubuzima bw'abaturage. Rero mu byumweru bibiri bishize hari ka imwe yabayeho aho umuyoboro cyangwa se imwe mu mashini yabo yari yagize ikibazo ariko bahise bagikemura. Bagikemuye bate? Bahise bafunga uwo muyoboro wa sima. Iki gihe nariyo narabasuye, icyo gihe ubuyobozi bw'uruganda bari bangaragarije ko iyo nzira bayihagaritse bari gukoresha ibindi byuma bategereje kuhasa. Ariko ndaza kongera muri cyane numve ndebe niba kibazo cyongeye kugaruka.
Uru ruganda rwa simirwa rushyirwa mu majwi n'abaturage ko rubabangamiye, rufitwe igice kimwe n'abashoramari b'Abanyafurika y'epfo, ikindi ku migabane ingana na 49% ikaba iya Leta y'u Rwanda, n'ubwiyi nayo iheruka gushyirwa ku isoko muri uku kwezi gushize kwa gatandatu. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temi kuri inkuru. Turacyari mu Rwanda, urubyiruko rubarirwa hafi mu 300,000 rwo mu turere turenga 20 tw'igihugu rumaze gufashwa kwihangira imirimo no kurwanya inda zitifujwe hamwe n'ibiyobyabwenge. Uwo mushinga umaze imyaka 3 utewe inkunga na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda binyuze mu mugambi w'ikigega cy'Amerika gishinzwe iterambere USAID. Mugenzi wacu Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda aduhe inkuru irambuye.
Uwo mugambi wiswe huguka dukora akazi kanoze watanguye mu mwaka w'2007. Ubuserukizi bwa Amerika mu Rwanda burashima aho ugeze. Ikigega cy'iterambere mpuzamakungu cya Amerika USAID cyawushizemo amafaranga arenga gato imiliyaridi 18 z'amafaranga y'u Rwanda na erenga miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Steve Kamanzi icegera cutwara uwo mugambi muri USAID avuga ko intego ari ukwigisha urwaruka rutaronse amahigwe yo kubandanya amashuri uri ingene guva mu bushomeri rukamenya kwibeshaho mu buzi buto buto.
Abajene tumaze kugeraho ni 200 hafi 30 muri iyi myaka 3 ishize, 63% babo ngabo nababwiye bamaze kugera ku murimo, bamaze kugera aho ubwabo bashobora kuba bakuyangira imirimo.
Urubyiruko duhugura nanone tukareba bari mu cyiciro cya mbere cya kabiri cy'ubudehe ariko nanone batigeze bagera muri kaminuza kugira ngo tubahe bwa bumenyi ngiro bashobora kuba bakwifashisha mu gihe gitoya kugira ngo babone akazi.
Bamwe mu bagize amahigwe yo gufashwa n'uwo mugambi wa USAID barima ibihumyo byitwa mu Gifaransa Le Champignon mu karere ka Musanze. Bishize hamwe barenga 15 bagwiriyemo abakobwa. Ubarongoye avuga ko bakura inyungu nyinshi ituma bagiye kuba abakire.
Mu gihe cy'amezi 3 dushoye 90,000 by'imigina 300 twagendaga twunguka hejuru y'50,000 tugenda twongera igishoro. Ni ukuvuga ubu tugeze ku tuzu 16 muri iyi site, tuvuga tugeze ku gishoro cya 1,180,000. Dufite isoko rigari rya mbere n'abaturage, uyu musaruro tubanye mwinshi tugemura kuri Kigali Farm. Wakuramo cya gishoro cyacu cy'90,000 akazi ugashobora kunguka 50,000 gusubiza hejuru. Biri kuza, ntabwo turaba bakire ariko turi mu nzira njya bukire kuko ibi bihumyo turi kubikoramo amasambusa, ni isambusa zikunzwe.
Abandi nabo bakora mu nganda zitandukanye nk'uruhingura imitobe n'inzoga kavukire imusanze, nabo barashima aho bagejeje.
Kwizigama ubu twatangiriye kuri zero no tugeze ku 150,000 kandi tumaze amezi nk'abiri dukoteza. Urugo byamfashije nge waje nta meza nari mfiteyo ariko ubu mfite ameza n'intebe abantu baricara bakamererwa neza.
Mbere ntarahugurwa pe narahembwaga amafaranga yose nkayakoresha ariko mu byukuri ubu ndakora nkagira yo nzigama, biramfasha mu iterambere ryanjye kandi bikamfashiriza n'umuryango.
Hari n'abashimye gukora akazi ko kumwa no guhingura imishatsi.
Sinaburara mu rugo, ntibasinaburi pantangura
no kwizigama ku cyumweru sinshobora gusavinga nk'ibihumbi 20 kagirayo ni savinga nkagira nayo savinga mu ishirahamwe.
Irwanda yo gushima basaba ko USAID yokongereza imfashanyo ibaha kugira ngo bungure ibikorwa byabo, abandi nabo bakamenyesha ko aho baronkejwe akazi badafashwe neza.
Indi mbogamizi hari igihe dusarura nk'ibihumyo byaba biraye nta mafrigo dufite, bikaba ngombwa ko dushaka umukiriya niyo yaduha make ariko bikarara bishize kuba batwongerera igishoro tugahaza isoko, kuko dufite amasoko menshi. Urabona twegeranye na Gisenyi, hari n'abaza kubigura babijyanye Igoma, tukagura n'amamashini ibi bihumye tukajya tubikora mifu.
Nta kontara y'akazi dufite, ariko imbere gatoya twizeye ko tuzabona kontara y'akazi.
Aho USAID ibicishije kubakurikirana uwo mugambi barahafitiye inyishu.
Nk'umushinga nta gutsura kuba twatanga byose, so ikimwe mu byo dukora ni ukugerageza kubahuza n'izindi serivisi twebwe tudatanga, tubahuza n'indi mishinga, tubahuza na gahunda z'uturere, tubahuza ndetse na ba rwiyemezamirimo, kugira ngo ibyo twebwe tutarimo gutanga babe babihabwa.
Bitekanjwe ko uwo mushinga uzoshikira urwaruka rugera ku 2040 ukazohera mu mwaka w'2021. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Karaveri, urakoze kuri iyo nkuru. Tunyarukire noneho muri Tanzania. Umutekano muke hongiye gutuma abayobozi b'inkambi ya Mutenderi iraho mu gihugu cya Tanzania bategeka impunzi gusubira kurara irondo. Ni mu gihe harashize amezi 5 uwo mugambi warahagaritswe. Zimwe muri izo mpunzi zibona ari ukuzihohotera, bati nta mpunzi igomba gucunga umutekano. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin yavuganye na zimwe muri izo mpunzi.
Nkajewe nk'impunzi par example nkaho mbaye mu kabroke mbayemo vrimi ivyo bintu naravyumvise vyaraje vyarashitse, kandi abanye nabadutegeka ko twora rirondo bakaza barondera uburyo turirara na kati nta nakimwe dufise ibintu rishobora ko twakoresha ku irondo nyene, kandi murazi ku irondo turirara mu ijoro nta tochi nta nkoni nta kintu nakimwe dushobora ko twakoresha nta nigambuti nta nikoti baduhaye. Ivyo vyose rero turabona neza ukumenga ntidushobora ko twolirara kubera nabo liraye kamufano ba aba polisi netwe turirare gute na katata na kimwe tubafise dushobora kuba twogwanisha, kandi ababitubwira bose bazafise amagrenade n'ibindi, kandi nicyo ngiye ko nacyo ntidushobora kuba twora irondo na katata arimo abaki bavuye mu Burundi bahungutse bakongera bakagaruka na kadi nta fomu nta na kimwe bafise. Rero natwe tuzogaruka kuba twora irondo mu gihe bazaba batashye. Nivyo vyo dufasha kandi nivyo tubona, kandi kubisigaye navyo ntabwo turabitore umuco yuko dushobora kuba twora irondo kabiri tuvyumva uko bitegezwa kuba vyoshye.
Jewe n'ubu ndicakirwanya gose kubera nabo duhiga boheranye na kwirondo, kubera uwo raja kwirondo nta kigwanisho na kimufise vuga ati wo kwicungeza abaza kudutera baza bafise ibigwanisho inkoho amagrenade wowe nawe ubwiye agatwe gusa n'ubuhiri. Cha kabiri nta tosho ufise nta gambo twambaye nabo kwiruka ko baragutora neza cyane kubera ingorane tugenda tugira ngaha mu nkambi zirarenze. Hari abahunze babirukanywe n'intuze y'amasasi, hari n'abahunze nyene kubwo baguma babarondera babiki. Nanuciye umubwira ati asubire ku irondo sibora nyene yotuma yihunguke.
Ikibazo cy'irondo hano twebwe mu ikambi ya Mutenderi turabona ko ari ikibazo kuhere giteye ingorane, na cyane cyane ugiye kuraba ko hari uruza n'uruza rw'abantu benshi n'igitutse n'amakenga n'abantu bahungutse tuzi batari ariko bari mu ikambi. Ku bwisho gihe rero turibaza mbega ni kukibari hano, ariko kandi mukora rirondo ugasanga abo bantu ntibarimwo. Turibaza kandi n'ubusuma buguma bubaka ubwo babutumwa n'abo bantu benshi. Isho rero twebwe tubona ko tubwirwa ngo turari rirondo abo turarira hari igihe baza bafise ibigwanisho bicira umuriro inkoho cyangwa amagrenade, twebwe ngo turari rirondo turari hanze nta toshi imvura iguye dukubitira hanze. Ibyo byose bigatuma ni ikibazo tubona ko kumenga ntitworyama, ariko kandi turafa kuryama bamwe bamwe bararyama kubera gushungura igufa kuko basanze ataryamye baramutwara gakubitwa kirwa rasatura.
Iyo ngingo ni ya gahohotero, ego barabitangaje ariko tubona ko iyo ngingo ari ya gahohotero kuko abo turarira ntabo tubona na kare nta kuntu woja kurara ku irondo ofisi inkoni yonyene aburarira nabo barisho kuzana inkoho cyanke ya magrenade n'ibindi bumva twabakinga gute. Kiretse serikali ya Tanzania yonyene irafise uburinzi bukwiye, afise igipolisi, afise igisirikare, kubera iki bo hohotera impunzi ngo zirari rondo ataco zirari kandi ataco zirarira. Gusa kimwe ico tubona gisa n'ikibujije umutekano mu mikambi harugushi babantu bahungutse bakagaruka batagira makadi gusa ni abantu badutera ubwo kuko ntitumenya ibyo bajye yo babikura niyo baturagishinga uko bibashika akabari bashaka kubana nababanye
twebwe rero tubona yuko menga igihugu twashikiyemo ntashimenga twahunze kuko ni mu Burundi inkoza aravuga ugiye kuraba kandi naho twashikiye hino ubusuma burabandanya ukashubwiye umuntu rari kwirono umuntu yofumaza kugwa iyo yajava bitwasaba rero leta ya Tanzania igwiza bajeje umutekano bakora ico gikogwa baratoya bo bita ngo naba CWT ariko nabo nyene ubu ntibarirara rero ngo rirabwe n'abanyagihugu harabusanga bamwe bafite ibibazo bitandukanye utarijyamye ugasanga uri kwirirwa ugira ikibazo kandi wategereza kugira ngo ushungegwa bajeje umutekano bitwasaba rero UNCR iturabire twebwe impunzi kweri turatesetse
cyo nasaba bajeje umutekano cyo kimena UNCR nuko yofasha impunzi ubwo bwo gukora rirondo rugafutwa kuko impunzi zirahohoterwa cyane kugo ruhande biboneka yuko impunzi zoshobora kwicungera umutekano nta hajya igipolisi
icyo dushobora kuba twosaba namba bashimye uko twoshobora kuba twora rirondo nibaduhe ibigwanisho natwe dushobora kuba twakoresha kamufano baduhe ibintu byerekeye amatoshi ntidushobora kuba twora rirondo atakintu na kimwe dufise dushobora kuba twakoresha
leta ya Tanzania inchisiara n'abajeje umutekano bokuraho iki kintu kijyanye n'irondo kandi bakaraba kumbibe bakahonga kandi abajejwe umutekano kubera twebwe ngaha tuvuga ati na gahenge twoba tugiriwe kuba bataraza kudutera ngaha imutekano mugabo ndumva handi ko hakaze gose mugabo bavuze ati turari rondo twebwe na twebwe honyene ntitwizerana abahunze bariko baragaruka natwe twari twasanzwe urumva ntitumenya ati boba bazana nyiki urumva abashe batubwira turari rondo ni kwa kundi nyene kuguma mu buhumbi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turamushimiye rero mugenzi wacu James Jovin waganiraga na zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ya Mutenderi basabwa kwirindira umutekano mu kanya rero turabaha wa mwanya tubagenera buri wa gatanu kugira ngo musuhuze inshuti n'abavandimwe reka tube duhereye rero kuri aka karirimbo ka Burna Boy on the low.
Baby, I know that I'm in a trouble. Baby, I know that I'm in a trouble. Baby, I know that I'm in a trouble. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I look for your hand in never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no certainty when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby, whine upon me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, uwa mbere twakiriye ni Fidele. Fidele wiriwe neza. Fidele uranyumva?
Yego.
Urakomeye se?
Nashimwe
cyane. No, kurahagana hehe?
Ni mu Rwanda muri Zambia.
Muri Zambia murakomeye.
Turashura.
Eh, urasuhuza nde?
Azaga taza mama anjina utuguka na hose. Ego na wagenzi wose bayize Fabiane na Didi.
Baramenye uwo uri we?
Okay.
Yego. Abo nabo ntuvuze aho bari ndibwira ko biyumvise.
Ego.
Bari Burundi. Ye urakoze cyane. Urakoze cyane urekeretse niba hari icyo wifuzaga ku sangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere yuko dukomeza.
Ndashimye n'ukuri. Ndashimye.
No. Ye, urakoze cyane. Urakoze kudukurikira. ni radio ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turimo kwakira telefone zanyu kugira ngo mutashye inshuti n'abavandimwe ariko kandi ako kazi kigakomeze kubafasha gutangira weekend neza And I could follow your hand in ever. So now me, you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh no. So when I want to come out, take a signal. Why you want to invest in your me like I need that? I'm trying to put a ring on your finger too. And be a better guy.
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short.
Inshuti z'ijwi rya Amerika ha telefone zirimo kutugora ariko nyuma ya Burna Boy mube mwumva Meddy mu ndirimbo Addy Top hanyuma dukomeze twakira telefone zanyu mutwihanganire
down low, when you go down low,
I like it,
go down low, when you go down low, don't you hurt your heart, you over when you need honey, when you leave me alone, it's stuck in my head.
Radio Ijwi rya Amerika twakire James, uranyumva? James, turi kumwe?
Turi.
Wiriwe, urahagana hehe?
Yemwe ngaho muri Zambia.
Ye, mumeze mute?
Ah, so tumeze neza cyane no kuri.
Imana ishimwe nuko. Urifuza gusuhuza nde?
Ya?
Urifuza gutashya nde?
Ah, ndifuza gutashya umuryango wanjye uri mu Burundi mu ntara ya Makamba Nyabangwe zone Gitaba.
Mhm.
Ari abagenzi banjye ndayikengurukiye Reni. Abavukanye banjye bose tuvukana hariho niyo ngabo biriswari mushoferi w'Ijumbura. Ni kuri je diyo ari ku gatumbi nyabangwe ani ni ku ndemere na di Tanzania eka n'abanyeshuri bose bose twigana mu mwaka w'ishuri 2016
ye twizere ko bakumvise bose
yego ndabataje cyambu cyane nigenda bakunda cyane so imba James
ye urakoze cyane kandi kudukurikira
Okay, murakoze cyane namwe.
Yee, ugire weekend nziza.
Okay, at least.
Yee.
Okay.
David niwe turi kumwe ku murongo wa telefone muri uyu mwanya. David, wiriwe neza?
Wiriwe.
Urahagana hehe?
Je David nkandi mu ntara ya Makamba mu Burundi.
Yee, mumeze neza?
Yego tumeze neza cyane.
Yee, urasuhuza nde rero?
Hello?
Yee, gira busuhuza hanyuma turimo turasoza ikiganiro.
Nayifuza gutashya abavyeyi banje, abanyeshuri bose twiganye.
Yego?
Hello?
Witura kumva nyarutsa?
Hanyuma nkatasha nabo abakugwanje barumunanje nabashikanje bose natasha nabo uririmba na muri korale
atasha n'abantu bose ariko baranyumviriza.
Yee, urakoze cyane David, ubwo ukomeze rero kugira ibihe byiza.
Yee, namwe murakoze kumakano kanyu.
Yee, ni Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu turabishoje, ubwo rero twabashimira cyane mwese kuba mwaduteze amatwi. Telefoni ntizatubaniye ngo tubashe kubageraho mwese, ariko tuzakomeza tugerageze. Buri wa gatanu ni umunsi twabahariye. Ku buhanga bw'ibyuma rero yari Engineer Nick, yarafatanije na Yabaro, ni Mark Bill Yabaro kuri mikoro, yari Eugenia Mukankusi. Tubifurize rero ibihe byiza. Ngewe turaza kongera mu kanya mu kiganiro muri Isanga kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe. Naho mu mwanya rero,
'cause I'm feeling the juju, and you know say nobody holy, but I don't go tell you story. I gotta be your man, I gotta be.